niradhijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya wa makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Ingingo z'ingenzi: Minisitiri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin arimo arasura ibihugu bitandukanye muri Afurika harimo na Kenya.
And the United States is proud to partner with you and the African Union forces.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishimiye gufatanya namwe n'ingabo z'umuryango wa Afurika mu gushyigikira igihugu gituranye cya Somalia. Ubufatanye bwacu kandi ni ingenzi mu guhangana n'ibindi bibazo byinshi byugarije ibihugu byacu byombi.
Ministre w'ingabo wa Amerika Lloyd Austin. Ethiopia, Sudan na Misiri ejo ku cyumweru barangije ibiganiro by'iminsi itatu ya Addis Ababa ku byerekeye urugomero rwo ku ruzi rwa Nile. Aya makuru n'andi ni mu kanya, ntimujye kure. Amakuru ku ijwi rya Amerika tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi. Ejo ku cyumweru Ethiopia, Sudan na Misiri barangije ibiganiro by'iminsi itatu ya Addis Ababa ku byerekeye urugomero rukomeye rw'uruzi rwa Nil batavugaho rumwe, nta masezerano bagezeho. Fidel Niyongabo turi kumwe hano muri studio.
Urakoze Geoffrey. Seleshi Bekele yari ayoboye abajejwe ibiganiro ku ruhande rwa leta ya Ethiopia yatangaje ko igihugu ciwe n'ibihugu bya Sudani na Misiri bya hanahanye ivyumviro vyubaka ku bibazo bikomeye bitandukanye. Yavuze ko ivyo bihugu vyemeye kubandanya ibiganiro. Umushikiranganji ajejwe amazi mu gihugu ca Misiri yaragirije Ethiopia ko igwanya ukumvikana uko ariko kwose. Yatangaje ko amasezerano yarakenewe mu ntumbero yo gukingira inyungu z'igihugu ciwe ku bijanye n'amazi y'uruzi Nil hamwe n'inyungu z'igihugu muri rusangi. Ibiganiro ku ruzi Nil bimaze imyaka itari mike biba hagati ya Ethiopia, Sudani na Misiri. Byasubiye kubandanya mu kwezi k'8 k'uyu mwaka, inyuma ko bimaze igihe kitari gito byarahagaze. Ethiopia na Misiri bifise icizere ko amasezerano azoshobora gupfundikwa mu kwezi k'11 k'uyu mwaka. Ntango zo ku kwezi, umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yaratangaje ko inshuro ya nyuma yo kuzuza amazi mu rugomero ku ruzi Nil yaherahejwe. N'umunsi kwa mbere umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Ethiopia atangaje ko impungenge za Misiri na Sudani zumvikana. Yamara yavuze ko inyungu z'igihugu ciwe ku ruzi Nil zitegerezwa gukingirwa.
Abategetsi b'Uburusiya kuri uyu wa mbere batangaje ko uburyo bwo kurwanya abanzi b'igihugu cyabo bwakuyeho utudege tutagira abadereva twa drone hejuru y'intare ebyiri zo mu Burusiya, inyanja yirabura n'ikigobe cya Crimea, icyo gihugu kigaruriye na none. Fidel Niyongabo.
Nivyo. Ukraine abategetsi b'Uburusiya nkuko ubivuze bagiriza icyo gihugu cha Ukraine ko cakoze ivyo bitero. Yamaraki kavuga ko utwo tudege twose tutagira abadereva twa drone Uburusiya bwashoboye ku zisambura bukoresheje uburyo bwabwo bwo kwivuna umwansi. Umushikiranganji rero kwivuna abansi w'Uburusiya akaba yavuze ko bashoboye gusambura utwo tudege tubiri hejuru y'intara ya Kursk, utundi tubiri hejuru y'intara ya Bryansk. Izo ntara zose zikaba zihana urubibe na Ukraine.
Mukomeje kumva Radijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudusangiye no kuri Y3 radio yacu voa.com. Mukurikire aya makuru ko turimo tuyabagezaho kuri Facebook, YouTube na X. Mudusanga kuri VOA radio yacu mu kanya na makuru y'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Ministri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin harimo arasura ibihugu bitandukanye byo muri Afurika birimo Kenya. Ibiganiro bye biribanda ku mutekano no kurwanya iterabwoba. Diane Ninenazwe.
imbere kuje Nairobi muri Kenya uno musi kuwa mbere umushikiranganje ajeje kwivuna abansi muri America yagendeye Djibouti ashimira abasirikare ba America bari mu ikambi hitwa Lemonnier iri muri ico gihugu ku ruhara yavuze ko ari ntangere bagize mu guhungisha abadiplomate batandukanye ba America babavana muri Sudan mu kwezi kwa kane umushikiranganje wo kwivuna abansi muri America yashimiye kandi abategetsi ba Djibouti kuba bacumbikiye iyo kambi nini y'abasirikare ba America ku mugabane Afrika yongeye ashima ico yise imikorere myiza iri hagati ico gihugu na America.
Leta Zunze Ubumwe za America yishimiye gufatanya namwe n'ingabo z'umuryango wa Afrika mu gushyigikira igihugu gituranye cya Somalia. Ubufatanye bwacu kandi ni ingenzi mu guhangana n'ibindi bibazo byinshi byugarije ibihugu byacu byombi.
Umushikiranganje ajeje kwivuna abansi wa America Austin yahuye kandi na president wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed amubwira ko America ishima aho ingabo z'igihugu ciwe zigejeje zirwanya mu rwiterabwoba wa Al-Shabab. Ahariko umushikiranganje Austin agabisha ko ataho kwijajara kuko kubwiwe Al-Shabab igifise nguvu zo gukwirakwira mu bihugu yavuze ko bikijegajega mu vy'uburongozi. Amerika igabishije kwa hakiri impinga yo gutuza umurwi w'iterabwoba wa Al-Shabab mu gihe Somalia iheruka gusaba akanama ka ONU kajeje umutekano kuba karabangiriye ku ngingo yo gutahukana abasirikare bagera ku 300,000 mu bagiye kugarukana amahoro muri ico gihugu. President wa Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo yavugiye mu nama ya ONU igira 78 mu ndwi iheze nawe nyene yagabishije ko inteko z'umuryango umwe bwa Afrika zikaramuka zita ahukanywe ibintu bishobora kuyangara.
Mu gihe ingabo z'umwe bwa Afrika ATMIS ziko zitegura kuvayo mu mezi ari imbere inyuma y'ibikorwa by'iteka nagomba nkeze ubutwari no kwitanga kwaranze izo ngabo harimo iz'Abarundi nagira mvune akagoha makungu ku ngaruka mbi zo gusozera ubwo butumwa gihutihuti kuko bishobora guha karyo imirwi iterabwoba ko kwivyukiranya no gukomera kurusha.
Mu kiganiro umushikiranganje wo kwivuna abansi muri America Austin yagiranye n'amenyeshamakuru i Nairobi muri Kenya mu rugendo arimwo yatangaje kandi ko America igiye gusuzuma nimba ari ngombwa ko igumiza abasirikare bayo muri Niger canke atari ngombwa. Umushikiranganje wo kwivuna abansi muri America abivuza inyuma yaho ejo kwa Mungu Ubufaransa butangarije ko buhagaritse amasezerano ya gisirikare bwari bufitaniye na Niger bukongera bukavana ambassador wabwo muri ico gihugu. Umushikiranganje Austin yagize ati nivyo tuzokwamana ntaryo dushira imbere inyungu zishingiye ku migenderanire myiza hagati y'ibihugu ariko kandi tuzobandanya kurimbura ingingo zose zizaje zishira imbere imigambi yacu yaba ya kidiplomasiya canke ijanye n'umutekano. Aha mukamenya ko America muri Niger ihafise abasirikare bagira ku 100,000 bagiye guhangana n'imigwi y'iterabwoba.
Radio Ijwi rya Amerika Barundi baba muri Maroc barokotse mu mutingito w'isi uherutse kuba ntibazawibagirwa. Mugenzi wacu Oriane Tangishaka yabibajije Dr. Dieudonné Hakizimana umuganga w'umurundi ukora mu bitaro bikuru bya Centre Hospitalier Universitaire Mohamed V mu mujyi wa Marrakech.
Abarundi basanzwe bari muri Maroc na cyane cyane batuye mu karere ka Sinzi kaje n'icyo kiza ariko ka Marrakech ari nako ntumbereyemo bavuga nti kuri bamwe harabayeho guhababuka ku buryo bw'uko igorana kugira ngo biyakire ko benshi mu buzima bwabo ntari bwigere babona ibintu nk'ibyabaye. Ego bavuga nti ku mutima ntabwo baremye ntabwo bameze neza mugabe Imana yarakinze kuri kaminuza y'Abarundi bakomeretse cyane abashyikiwe n'ingaruka mbi zihambaye cyane ku buryo bw'ibintu no kubw'umubiri wasanga n'uzashikiye ari akantu gatoya.
Hanyuma ku bijanye na leta leta yoyo irikisaba iki abanyagihugu muri kino gihe irikifasha iki cyane cyane ku banyagihugu babo cyangwa abanyamahanga leta irikibafasha iki muri make?
Tabona yuko harimo twigoro twinshi kwa leta no mvuga n'ukumenyesha ababo kuko abona kera kiza kinje bigicagura kandi hari abo gisanga batari mu mihana yabo hari abo gisanga bari mu minsi mikuru kuri kesho identification leta n'ikira gukora neza abantu barashobora kumenya ababo cya kabiri nuko kujyanye no kurondera abari munsi y'ibikomoka leta naho nyene ikirabikora n'inguvu nyinshi ku buryo bw'uko nubwo nubu kurondera kukirandanya bimbanye n'abavuga yuko batarabona ababo leta biraboneka ko igice kinini cy'ababuze ababo yamaze kucegeranya cy'abahitanwe n'icyo kiza biraboneka ko yamaze kubegeranya ugira gatatu navuga ahantu leta iri kurashyira inguvu ni ku bijyanye n'ubuvuzi ku bakomeretse baravugwa ku buntu bagahabwa imiti yose ubufasha bukwiye abo bishobotse ko basubirana ubuzima barabusubirana kandi ku rugero ruhagije tubugira kane ni ukubwira veni ku bijyanye n'ibintu byononekanye mu rumviriza maradiyo leta nikirashyiraho uburyo bwo gusubira kubakira abagomorewe izabo nikirashyiraho uburyo bwo gusubiza kwendaminiza bijyanye n'amafaranga bakabaha amafaranga bagize abafite ibyabo byononekaye izo rero bigira kuri bose nko kuvuza n'abanyamahanga bagize ikibazo cy'intozeye uvuye kuri iyo nyamugigima nta buryo basabwa mu bitaro ntandukariho utwigoro nta kuremereza abantu na kumwe kuhari narigaba basanze bafite ibikomere
ku banyagihugu nabo haba ariko abanyamahanga n'abanyagihugu b'icyo gihugu ku bijyanye n'agacumu k'ubumwe kugwana ko mu biribonekeza birabandanya kwibonekeza muri ibi bihe bitoroshe
ego birabandanya kwibonekeza ku buryo bw'uko bamwe barafashanya hagati yabo abamaroke abanyagihugu bo muri maroke barafashanya n'abantu bakundana cyane nuvuga nti utabararonka haryama kuko urumva nubwo leta igira iziretara biratwara umwanya birafata akanya muri aka kanya rero bataba barasubizwa mu byabo abanyagihugu bazarafashanya hagati yabo utaronka icyo afungura nje ndabona bagenzi be bamuhaye izo afungura haba no mu bitaro aho nari nsanzwe niho nakorera barazana ibifungurwa bakabagaburira bose abagwaza n'abagwayi umuntu akagenda muri botike yiwe agatora ibintu akazanira bagenzi we baba bariko baherekeje abakomerekeje n'icyo cyaha baba bakomeretse bari ngaho ku musego batagira nabo bashikako abandi nabo bafashanya mu kuza gufasha mu kurondera ababo.
Dr. Dieudonné nk'umuntu yagiye muri icyo gihugu kunonosora ibijyanye n'ihitanwa ry'umuntu igituma umuntu yitaba Imana, icyo gikorwa muri iki gihe cyo bacoroshe ko twumva ko inyubako zaguye ku bantu bigoye cyane kumenya abari bo, cifashe gute icyo gikorwa nk'umuganga?
Icyo gikorwa ni igikorwa kidasanzwe, ni igikorwa kitoroshe kuko abantu baba bapfuye muri rusange bagapfira rimwe bagapfa baguwe ko n'ibintu ugasanga n'ibibaranga bimwe bimwe byafutitse ariko nk'umuhinga naho kigoye kirashoboka, ni igikorwa gishoboka kuko hariho uburyo dukoresha amapurense digitale turakoresha amapurense genetike inyuma y'uko umuntu aba aza avuga yuko kanaka ari uwiwe yamaze gucikana yazanywe n'abantu bariko baragerageza gukora abantu mu bihomoka ntituce tuvuga ngo yego n'uwawe kuko uwo muntu ashobora kumuvuga bivanye n'ukuntu umuntu ataba ameze neza mu mutima bivanye n'ikiza akamuvuga ko ari uwiwe atari uwiwe akaza abandi bamukene bavuga ko ari uwiwe mu nyuma muri icyo gihe niko ko haba des investigations scientifiques zikuvuga yuko uwo muntu koko ari uwiwe izo investigations zikaza ziyongera kuri vya bindi umuntu avuga ati yari yambaye uku yari ameze uku yari umukobwa yari umuhungu izo investigations zikaza zikonfirma koko uwo muntu tukamumuha kugira ngo aje kumubika amurikane iteka.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Itsinda ry'ibihugu 20 bya mbere bikize ku isi G20 riherutse kwinjiza umuryango w'ubumwe bwa Afurika, bityo riba ribaye G21. Abahanga mu bya politiki na diplomasi babibonamo ikimenyetso cyerekana ko Afurika irimo kugira uruhare rukomeye mu bibazo bireba isi. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo harabiganiraho na Professor Prosper Niyoboke wigisha iby'ubukungu muri kaminuza y'u Burundi.
Mu by'ukuri murazi neza yuko twebwe mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu novuga ko igitoro ari kimwe mu bintu byankenerwa cyane rwose dukenera kugira dushobore gukora. No kuvuga rero mumbajije ukuntu twakiriye ingingo yo kukiduza, murabyumva ko tutayakiriye neza kuko bica biheza bikagira ingaruka nyinshi 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 cyane ku bijyanye n'ubuzima n'imibereho mbere n'akazi ka minsi yose muri ibi bisata byacu byo gutwara abantu n'ibintu.
Ku bwanyu mwibaza ko iyo ngingo byaba byatumwe n'iki?
Mu by'ukuri umuntu agerageje kugaruka inyuma nka twebwe mu kazi ka minsi yose mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu. Ni ukuvuga ko ngaha mu gihugu cyacu haraciye igihe kitari gito, navuga ikiringo kirenga umwaka, ata bitoro bikwiye biboneka ku isoko. Aho mbere mu minsi yaheze nko mu bitoro byo mu bwoko bwa esansi abasanzwe bakoresha bafite imizigo ikoresha ibyo bitoro, navuga ko nyinshi yari yarahagaze yamaze ikiringo kinini cyane. Ni ukuvuga rero yuko haraciye igihe ikiringo kitari gito mbere kinarenga umwaka na kure ibitoro bitaboneka neza mu gihugu. Kuba rero abahejeje bagasubira bakabiduza baheruka kubiduza mu kwezi kw'indwi ni ikimenyetso cyerekana yuko icyo kidandazwa kumbure gishobora kuba hariho ibibazo bituma kitaboneka neza ngaha mu gihugu. Ni ukuvuga rero ko twebwe nk'abasanzwe bakora umwuga kubusanzwe na cyane cyane ko mu bijyanye no kuduza igiciro cy'ibitoro bataduhamagara ngo batubaze, twebwe dusaba gusa ko icyo kidandazwa cyoboneka kugira akazi kacu kabandanye kagenda neza.
Reka tuze ku mirongo ya telefone dutse William Banda, uratwumva?
Ndabumva neza.
Uduhamagara uri he Banda?
Yano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ufise ikibazo ubaza umutumire Charles Ntirampeba cyangwa icyumviro?
Ntabwo ari ikibazo mfite, ahubwo ni igitekerezo nagomba gutanga, kubera ko ikibazo cy'igito mu Burundi ntabwo ari ikibazo cy'umunsi, ni ikibazo kimaze igihe kinini cyane. Ubwo rero tukibaza tuti kubera iki igito mu Burundi kibura kandi ibihugu bikikije u Burundi igitoro kimo kiboneka? Igitoro cya bari bamaze igihe gito cyane bakidugije, ariko n'ubundi nubwo banakizamuye ntabwo kigeze kiboneka ku isoko ku buryo buri muturage cyangwa se buri murundi abona igitoro ku buryo buhagije. N'ubundi wasangaga abantu batonda imirongo ijoro ryose. Ikibazo rero twibaza nk'abarundi, ese ko leta tuzi kuko ari leta nkozi leta mbyeyi, kandi abantu twa twibwa dukomeye uruti igitoro ntibakitronse ahubwo bakazamura ibiciro, amahezo yacu ni ayahe? Ngira ngo mwumvise ko n'abatwara abantu ziya modoka zitwara abantu nabo bazamuye ibiciro. Ni ukuvuga ko n'ibiribwa cyangwa se ibintu by'ibanze ku buzima bw'umuntu birahita bizamuka? Mwumvise ko n'amazi ubwayo yabuze? Ni ukuvuga ko imodoka zagomba kuyavoma ziyatwa amakarita atarimo nabwo ntabwo zikiyavome, nacyo ni ikibazo. Ubwo twebwe tukavuga tuti none amaherezo ya leta nkozi leta mbyeyi ni ayahe? Murakoze.
Ndabashimiye. Yari William Banda. Dufise na Audace Mugishura, twumva?
Neza.
Uri he?
Ndega muri Kenya.
Ufise ikibazo icyumviro?
Yewe mfise ikibazo n'icyumviro.
Mubishikirize.
Ugiye kuraba ibitoro ahantu hose, haba ngaha Tanzania haba ngaha muri Kenya, ibitoro byaraduze byarazimbye, ariko ikibazo wone bizimba biboneka. Kandi icyo dusaba ngaho ibitoro byo zimba ariko bikaboneka, atabuntu yirirwa atonze umurongo ngo arindiriye igitoro. kizimbe ariko kiboneka mu kibazo cy'amazi usaba ubuhanga kuko ndabona abaturage bariyongereye mu gisagara kandi abantu bakeneye gukoresha amazi ni benshi twosaba nyakubahwa ajejwe iby'amazi amatara naba mutavuze by'amatara amatara prema arabura tugasaba yuko wodutunganiriza mu bintu byose murakoze cyane
ndabashimiye cyane yari Audace Mugisha mutumire kuri ibyo bibazo n'ibyiyumviro bya William Banda na Audace Mugisha bahuriye kuvuga ko igitoro naho cozimba mugabo kiboneka ko byoba amitende nka William Banda ariko aravuga ko mu bihugu bibanyi by'u Burundi igitoro kitigera kibura naho ibiciro byo babiri hejuru mubivuga kuri ibyo byiyumviro byabo bantu babiri baduhamagaye
mu byukuri igitoro nuvuga ko ari kimwe mu bidandazwa bigize ubuzima bw'igihugu natwebwe niko tubibona kuko ugiye kuraba nk'ubu ingaruka ziba igihe ibitoro biba bidahari wovuga ko uzigereranije nuko byoboneka bizimbye byopfuma biboneka bizimbye ubu ndabahaye nk'akarorero abadandaza benshi basanzwe bakorera muri urudandazwa rwo gutwara abantu n'ibintu kubera ibikene ry'ibitoro nababwiye ko ikiringo kirenga umwaka tutagira ibitoro mu gihugu bihagije byatumye benshi badashobora kuriha amadeni bari bafitiye amabanki bituma benshi basubira inyuma ni ukuvuga ingaruka ni nyinshi impapuro zisabwa kugira ngo abantu babandanye bakora umwuga leta yoyo yabandanyije yegeranya amafaranga kandi abantu batariko barakora ni ukuvuga yuko abamama bari bafitiye amadeni amabanki banki yakomeje guharura kandi abantu batariko barakora ni ukuvuga ni byinshi ingaruka ni nyinshi rero cyobura ariko hanyuma kibonetse igiciro kikaduga byokumvikana gusumbya uko cyoba kidahari nk'ubu ikibazo gica kihaba ni uko igiciro cyo kwiyunguruza mbere no kuruza ibintu ngaha gishingwa na leta bakisunga gusa yuko ibiciro by'ibitoro bigeze ko mugabo mu by'ukuri igitoro kiduze haduga ibintu byinshi haduga biriya byuma bisubirira ibindi haduga impapuro zisabwa muri leta kugira ngo abantu bakore haduga amapine haduga amavuta haduga ibintu byinshi bigaca bituma rero abasanzwe bakorera muri iki gisata mu gihe leta iba yashinze igiciro yisunze gusa ikintu kimwe igitoro kandi ibindi byose byankenerwa byose byaduze muri icyo gihe biraheza bigateza intambamyi nk'ubu nubaha akarorero nk'abasanzwe bakora ibyo kunguruza abantu bahurikiye mu majansi ariyo amasosiyete atwara abantu benshi usanga bakorera mu mazu y'abantu basanzwe kubera ko leta nta nyubako zabugenewe zihari aho usanga mu bindi bihugu hari iby'amagare rutiyeri cyangwa hariho ibituro by'amabisi byubatswe na leta abantu bagaheza bakamenya ukuntu babikoreramo aha iwacu usanga abantu bakorera mu mazu y'abantu abo nabo baraduza ibiciro uko bishakiye ku munsi ku munsi ni ukuvuga rero ko mu gihe leta ishinze igiciro cyo kunguruza abantu kunguruza ibintu yari ikwiye no gufata ikagenda ishingira ibiciro abo bantu bose bafise aho bahuriye n'igisata cyo gutwara abantu n'ibintu izo nizo ngaruka zihari nayo ubundi igitoro kibonetse kikagura menshi hagashinga igiciro kijyanye n'ibyo bintu byose mejeje kudondagura twebwe twibaza ko mu gisata iwacu nta ntambamyi n'imwe twogira
mwavuze ko hamaze igihe kirekire igihe kitari gito ibyo bitoro bitaboneka ku bwanyu byari byatumwe n'iki
mu by'ukuri ntabwo dushobora kumenya neza ibibera mu gisata kijyanye n'ibitoro kuko nababwiye ko ibyo ntidutumirwa mu gihe cyo kuduza ibitoro twiyumvira ko ari ibintu by'ubuhinga kumbure bikorerwa mu bushyiranganji bw'amasoko ntangangufu nta na rimwe bigera badutumira twebwe twaguma turi ku mirongo bavuga ngo ejo kiraza utuje abantu bakadusaranganya mu mwanya muto tukaba turaheze ariko iki gusa kiboneka kandi twemanga nuko hararenze ikiringo kirenga umwaka dufite ikibazo kijyanye n'ibitoro na cyane cyane nka twebwe turi mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Patrice Mono uratwumva Patrice
ego
uhamagaye urihe Patrice
mperereye muri Zambia
ubise ikibazo ubaza icyumviro
n'ikibazo bisuma tubiri nashaka kubaza umutumire maro cyane mutumire nakubanda abaze mbe bigenda gute ubyo gusanga hari igihugu kimwe bihugu bitatu usanga bihana imbibe ugasanga icyo gihugu cyocyo ntigishoboye kuzana igitoro mu bindi bihugu bihana imbibe bifite igitoro byabiba kuki ikindi kibazo bigenda gute ugira igitoro kiduge buri mwanya ta minsi yaciye ugasanga ibiciro byaduze ku rugero ruvuga ko ruteye ubwoba cyane atari minsi yaciye bigenda gute inyezo chanyeje wali
akose
kusanzwe ibintu bijanye n'igitoro novuga arabaza patisi ati bigenda gute kugira ngo igitoro kibure mu Burundi mu gihe mu bihugu bibanye hoho ico gitoro gihari deni waza ko ibyo kumbure naho nasanzwe mfite amabanga muri leta ariko ibivama babisiguye ko ibitoro bigugwa mu mafaranga mva makungu muri ico gihe rero nibaze uko leta yarabifashe mu minwe umukuru w'igihugu yaravuze ko bagiye kubikurikirana kandi hariho impinduka zabaye na twebwe turabona ko ubu ibitoro bitanguye kuboneka ikibazo ngira nuko gusa biboneka igiciro kikaduga ariko twebwe aho twari tugeze tugira tuti igiciro cyo duga mugabo ibitoro bikaboneka kugira imirimo ibashe kubandanya ikorwa neza ibyo birero byo mu bindi bihugu bibanye nta kintu kinini yano bivuga ko ariko gusa icyatabesha cyo nuko ibitoro muri ibyo bihugu bibanyo kumbura ibyabandanije biboneka atangorane ibyo rero nibaza ko akumbura abasanzwe babikoramo ku munsi botanga inyishu neza itomoye ku kibazo kigira kabiri avuga kubera iki biduze cyane ngira kumbure ni muntu mbere yo kugira bishobore kubandanya biboneka kuko ikiboneka cyocyo twese twokwemanga nuko igiciro cy'igitoro ugereranije no muri ibyo bihugu ariko aravuga bibanye mu Burundi ariho igiciro cy'igitoro kiri hasi kuko n'ubu naho igitoro cyaduze usanga kiri hasi ugereranyije n'ibyo bihugu bibanye burya n'amakamyo menshi imodoka nyinshi ziza ngaha zizanye ibidandazwa zica zishaka gusubira inyuma z'inyo igitoro ngaha kuko niho kigura make nibaza ko kumbure leta yoba isahiriza kugira bitworohere kuko ugiye kugereranya ukaraba iritiro y'ibitoro ngaha kujya mu Rwanda iritiro ya essence cyangwa ngaha mu Burundi ugaca ushira muri echange urabona ko usanga bobo bari nko mu 5000 birenga no kuvuga rero yuko kuduga ngira kumbure badugije kugira ico kidandazwa kibandanye kiboneka kuko ikiboneka cyo nuko ingorane izo zitari zibuze kuko tumaze ikingo kitari gito tutagira ibitoro bikwiye
murakoze
mu gihugu
ku murongo wa telefone turafise na nigitanga Simon uratwumva
yego ndabumva neza
uhamagaye uri he Simon
ndi mu Rwanda mu majyepfo y'igihugu
ikibazo icyumviro
murakoze rero nkuko watangiye bibaza ngo ese kuba igitoro cyaba kiri kuzamuka cyangwa kikabura burundu ingaruka nizo ariko ingaruka ziba ari nyinshi uhereye ku bacuruzi bajyaga bakoresha nk'abarangura bitwaza amamodoka biragorana kubona amayesanse abaturage nabo icyo baguraga n'ibyo bahaha bibageraho bihenze cyane nta nubwo biri mu Burundi gusa ibyo bintu ahubwo biri hose gusa itandukaniro ryo mu Rwanda wenda n'ahandi nuko wenda aho nubwo igitoro kigumya kuzamuka kiboneka kizimbye ariko nta kibazo kikaboneka rero nk'ikintu ngira ngo nibura mbaze umutumirwe se ko byakunze kumvikana ari inkuru nigeze kumva yaciye hano ku ijwi rya Amerika nigeze kumva ivuga ko mu Burundi hari black market yagurishaga igitoro mu buryo nyine butazwi wenda bakarangura ariko byaje gusanga ko nyine hari abayigurishaga mu buryo butemewe bakaze bakayigurisha ku giciro kiri hejuru cyangwa se ugasanga harimo bamwe mu bayobozi bari bakomeye mu Burundi icyo gihe narabyumvise bari bayifite ariko bakayigurisha mu buryo nyine buri black market iri mu buryo butemewe nyine ari amasoko abatemewe nko kuyigurisha mu utagendeye ku biciro bya leta kuba hari abayobozi babiri m'icyo gihe ubu ngubu ntibatekereza ko n'ubundi cyaba ari cyo kibazo kikirimo kuba hari abakifatamo inyungu zabo bwite bakayigurisha mu buryo butemewe
umunywanyi w'ijwi ry'Amerika ntiyitanga Simon ntabwo dushoboye kumva igisubizo Professeur Prosper Niyoboke wigisha mu by'ubukungu muri kaminuza ya Burundi amuha muri icyo kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'Amerika mugenzi wacu Fidel Niyongabo yagiranye nawe mbibutse ko mushobora kugisanga kuri Y3 radio yacu voa.com mukagikurikira cyose mbere yuko dutandukana mbanze mbabwire amwe mu makuru twabagejejeho twababwiye yuko ministre w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin arimo asura ibihugu bitandukanye muri Afrika birimo na Kenya ibiganiro bye bikaba byibanda ku mutekano no kurwanya iterabwoba twabwiye kandi ko ejo ku cyumweru Ethiopia, Sudan na Misiri barangije ibiganiro by'iminsi itatu ya Addis Ababa ku byerekeye urugomero rukomeye rw'uruzi Nil batavugaho rumwe Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje mbararikire gukomeza gukurikira ibindi biganiro by'umwihariko andi mukanya saa moya n'igice kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeza kugira ibihe byiza.